99, yeah. Ayo, Prince. David and Co. Yeah. Sinifuza gako gacha. Nashaka kakuryoshya mpaka. Mache yari yandenze. Nari nitekuye bimwe birenze. Birenze. Nahuye n'abajama ndagura. Buri icyo nsagura. Imifuka iri kumpamagara. Gusa ntabwo mbyicuza. Nari nahiye. Nari natwitse. Nubwo nashiriwe. Gusa nari nishimye. Yeah, sari zaryoshye nari nayoboye. We had fun, oh yeah. Last night was a movie. Yeah, Mr. DJ I'm fancy. Biramfanga. Ndayarekura. Nahuye n'abajama ndagura. Buri icyo nsagura. Imifuka iri kumpamagara. Gusa ntabwo mbyicuza. Nari nahiye. Nari natwitse. Nubwo nashiriwe. Gusa nari nishimye.
You want me more.